Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri ino saha. Muri kumwe na Oriane Itangishaka na Eugenie Mukankusi muri studio Indwi. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga buri munsi. Uno munsi turaganira ku Barundi baheruka kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi yahera, ubuzima bwabo bwifashe bute muri iki gihe. Ariko mbere yaho, reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi adushikirize incamake y'amakuru avugwa ku Burundi. Eugenie,
urakoze. Oriane, nshuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza. Imiryango ine yo muri komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura nta buraro ifite kuva ku munsi wa gatandatu w'icyumweru gishize. Mugenzi wacu Evariste nziko banyanka yabagendereye. Evariste, iyo miryango ubu ibahe aho yabaga byagenze gute?
Egomeye nk'uko je kuvuga ije ni iyo miryango yaratewe ku munsi wa gatandatu n'abantu isinzi bagizwe n'ugwaruka baturira uburaro bw'iyo miryango uko ari ine, uko twabyiboneye inzu zaratokombeye nta kimwe kimwe bakuye muri ayo mazu. Ubu iyo miryango irasembereye, ni ukuvuga ko yatsindaro ku baryango ba hafi yaho bari basanzwe.
Iyo miryango se ubwo ni imiryango yari isanzwe ituranye gusa cyangwa se n'abantu bava mu muryango umwe mugari?
Nimijango isanzwe iba ku mikuru yo mutumba wa Muzazi itandukanye, nta bapfana ikindi n'abandi, ariko gusa nimijango tukwita ababanyi babakuru uwo mutumba.
Niki cyatumye se batwikirwa?
Icyatumye rero inzu zabo ziturirwa ngo bagirizwa uburozi nkuko abo bacitse ku icumu bavuga, kuko bavuga bati abo bantu icyo gitero cyari kije ngo kigandagure baserugo b'iyo miryango bagirizwa yuko ari abarozi.
Nonese Evariste, hari icyari cyamenyekana kuri abo bantu batwikiye iyo miryango?
Kubatwikiye, kubaturiye amazu y'iyo miryango bivugwa ko bari isinzi nk'uko uburongoye zone Mubimbi abivuga. Sengiyumva Jean Bosco, hariho abantu bane bahagaritswe bukeye ku Imana, abo nabo n'ugwaruka. Muri kino gihe bavuga yuko amatoza gito akibandanya ubwo gwaruka, abo basore uko ari bane baza barashitse n'ibohero kuri rya mpimba nk'uko warongoye zone Mubimbi yabitumenyesheje.
Abo bavuga se ko batwitse kubera amarozi, hari abantu bapfuye bavuga ko bazize amarozi y'abo bantu bo muri iyo miryango ine.
Bivugwa yuko uko hitabye umuntu, kuko uko hitabye Imana umuntu wo kuri uwo mutumba, abo bagabo bane barongoye iyo miryango bama baca baronka iterabwoba, bagirirwa iterabwoba n'ababanyi babo, babagiriza yuko ari abarozi aribo babarogeye abantu bitabye Imana. Ariko rero uburongo zone Mubimbi muri komine Mubimbi, Sengiyumva Jean Bosco we bavuga yuko ari bintazi, kuko atanakimwe kibyerekana yuko abo bantu ari abarozi.
Abo batwitse ni abantu baturutse ahandi hantu kure cyangwa n'abaturanyi babo?
Abo baturiye amazu nk'uko babitubwiye abatuririwe bavuga ko babamenye baturuka kuri iyo mitumba, ku mutumba wa Muzazi n'umutumba wa Kinama. Iyo mitumba yose iri muri iyo komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura.
Uko wabibonye muri rusange, abo bantu batwikiwe bacumbitse ahandi babayeho gute?
Babayeho mu buzima butoroshe, kuko atana kimwe bakwiye mu mazu. Icya mbere nta duhuzi bafise, twose twarahiye kuko bavundurutse mu mazu biruka bahunga icyo gitero. Reka ngo n'umwimbu wabo bari bamaze gusarura wahiriye mu mazu, ubu rero barifumbereje bagasaba gufashwa.
Abategetse se batangiye kugira icyo babafashisha cyangwa biracyari mu gusaba gusa?
Abategetsi nta na kimwe barabakorera. Inkuru twakuye Imubimbi nuko ejo ku munsi wa gatandatu ariho bitegekanijwe ko musanteri wa komine Mubimbi azishikira kuri uwo mutumba kuraba ubuzima abo benegihugu babayemo.
Abo bantu wabonye barimo barimo n'abana cyangwa n'abantu bakuru gusa?
Abo bantu barimo n'abana, ni miryango nk'umuryango umwe twashoboye kubona, kuko abandi atariho twabasanze. Twabonye umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo hamwe n'abana umunani.
Urakoze cyane Evariste nziko banyanka, ubwo naho mukanya mu yandi makuru yacu ataha.
Urakoze nawe.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu, igitigiri cy'Abarundi bagera ku bihumbi ijana na ku gihumbi n'amajana atatu barenga barirukanywe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ku mvo z'uko batari bafise ibibaranga. Abenshi muri bo bari bamimazeyo imyaka itari mike bagiye kurondera ubuzi. Bamwe bari barubakanye n'Abanyarwanda, abandi baraguriye y'amatongo, abandi baratanguye imigambi yo kwiteza imbere. Mbega inyuma yaho birukanywe bagatahuka bagatahana ataco batwaye babayeho bate? Ingaruka z'uko kwirukanwa igikubikubi nizihe muri iki gihe muri rusange? Amashirahamwe n'izindi nzego bafasha abo bantu mu buryo buhe? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga. Kuri iki kibazo twifuje gutumira abajejwe intwaro mu Kirundo ngo batubwire ico leta canke ico leta canke bunyene kuri ku rwego rw'intara bariko barakora. Turabakina kuri telefone. Twari twanatumiye nabo mu mashirahamwe mpuzamakungu nka Croix Rouge na Terre des Hommes. Bari batugiye ko hari ibikorwa bariko bararangura byo gufasha abo banyagihugu mu ntara zo mu buraruko, ariko nabo nyene twabakenye uno munsi ntibitavye amatelefone yabo ngo batubwire ivyo bikorwa ivyo ari vyo. Ariko turafise umumenyesha makuru wacu akorera mu buraruko bw'igihugu kandi yakurikiranira hafi iki kibazo c'aba Barundi baruka kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda, atubwire uko vyifashe muri iki gihe. Turi kumwe kandi ku murongo n'umushinga ntaye Pasteur Augustin Nkundabashaka, ni umupastori w'umurundi aba mu gihugu cy'u Bufaransa, akaba ari n'umuyobozi w'igikorwa cyitwa Reconciliation Ici et Là-bas, kigamije kunywanisha abantu no kwigisha umuco w'amahoro, ukwirinda gukoresha inguvu mu gutorera inyishu, amatati n'ibindi. Ivyo bikorwa Pasteur Augustin abikorera mu gihugu cy'u Bufaransa, asanzwe atanga izo nyigisho ku mpunzi n'izindi ngenzi ziva mu bihugu bya Afrika birimo ibibazo by'umutekano muke. Akabikorera kandi no mu Burundi iyo fashe ingendo rimwe na rimwe, aradufasha gutegera zimwe mu ngaruka zibonekeza iyi miryango iguma iteshwe ngo hamwe n'ivyabo n'icokogwa mu gukemura ico kibazo. Turabahaye ikaze rero mwese muduteza amatwi muterere mu kiganiro cuno munsi. Reka tubanze tubashikirize muri rusange, tubashikirize abo Barundi bagishika ku butaka bw'u Burundi birukanwa bava mu Rwanda. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yari ari mu Kirundo.
Ni ku cyambu cya Shenge kuruzi akanyaru rugabura igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Abasoza bariko bajabutsa abarundi bavuga ko birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Abashitse ku butaka bw'u Burundi babanza kwereka abajejwe umutekano ivyo bazanye byose.
Ibiki none bako kwimana n'ikimwe ngo tumwe ko tujyawe n'umuduru umena hasa na trend w'amenwa.
Aba barundi baturuka mu ntara za Kirundo cyane cyane muri komine Ntega, Imuyinga, Ikarusi n'Ingozi bavuga ko birukanywe ubutarariye n'utwabo batatuzanye.
Vuye mu Rwanda noneho nantagiye gusuma, batugirishije inama ati nimutahe kubaka igihugu cyanyu, nimwashaka kugaruka nimwamara gushika kuri komine zanyu musabe ruse pase babaho uburenganzira nk'uwarimye hazasarura twibasubireyo n'amahoro.
Nari ndamaze ikintu cy'imyaka 2 naci ingero nyene tukapagasa bisanzwe kwaba no ku muntu w'umuyobozi. Noneho nyuma umuyobozi arambwira ati ubu abarundi abayobozi bafata inga bafashe ingambo yo kubasubiza iwabo kubera amakosa agenda aboneka hano mu Rwanda, ntabwo bagomba kwihanganira abarundi barimo hano mu Rwanda ngo no gutaye iwabo.
Ayo makosa bababwiye ariko araba mu Rwanda n'amakosa nyabake
reka ntiyashoboye kuyambwira kuko yavuze ati amakosa ntabwo tugomba kugomba kuyumva.
Nese zibishimwe nari meye bishimbo nene natinze ingurube nitwa imushi abampa 2017 nguramo amasafuriya 2 nguramo ntizunya ni radio cassette byose nsizese zeyo nika ninda mwana ngaba ikwiye ngaba tabe mfuko yari mu niba fa bantu 2019 byose.
Hari nababwiye ijwi rya Amerika ko bahitishijwemo kuja mu makambi impunzi canke gutaha.
Kwari kuvuga ngo bazotujyana ku murenge ngo baduhe ngo risepasi kubundi ngo baguhitishemo ngo kujya mu nkambi no kujya ngo no gutaha. Kwa gatwahisemo kuza nyene
arabahisemo kujya mu nkambi.
Oya bose bahisemo gutaha kuko ntitwari twagiye dushaka inkambi twebwe twari twagiye kwihahira
bamwe barabivuga nyine ko uwo bashaka kujya mu nkambi yabisaba natwe duhitamo gutaha
mu nama bari ngo tujye kumva inama kugira ngo badutware ku murenge badutware mu nkambi kuko turabankira ko tutagiye duhunga tutuzataha
kuruza Kanyaru hari abanyentega benshi bari baje kuraba abo bomenya
yego arabatutse bamwe bagiye gupagasa abandi bagiye kera baratura ubwo rero barimo baraza amuga gusa mu bagintu bagi bahunze nabo timo turabonamo
arabo wamenyemo
barimo
bamenyemo nkanje
mwabo mbona habi wacu kumugore bakora hano hafi ku gidesane bwa yagiye ajya gupagasa ntiyagiye ari impunzi yagiye ajya gupagasa
Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwari we hagati mu gihugu yahavuye ahashika ku mugoroba wa gatandatu abanza guha ikaze abo barundi
leta y'u Burundi nico gituma yashimye kuhishikira ibicishije kumushikiranganje intwari we hagati n'isho zo gukunda igihugu kugira ibakiye tubahaye ikaze karibu iwanyu mubanyu mushikiye mubanyu babahaye ikaze mu gihugu cyanyu kandi cy'amavukiro n'umwanya kandi wo kubaremesha
umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu ati ivyabaye n'ikimenyetso cy'uko Uburundi bufise umubanyi mubi
abaca habonye ne ni hafi amajana 8 kuvuga amajana 796 n'abandi baguma baza tumaze kumva ko abaciye ingozi ariko bararenga 200 kandi twumva ko nabandi baguma birukanwa bataha
Pascal barandagiye yasavye ko abatahutse nawo nyene bocungana kumvo zo gukomeza umutekano
ikibujijwe citondegwa ntihakagira umuntu atashe cyane yo kunyegeza muri mwebwe aterekangene njahe nabandi wahavaze abari batangura kudurumbana ngaha uko mutashe nibaza ko muzi nanye sivyo mushingana igisho mukabona utangwe kuraba ruhenga agatangura gukoreshwa akifatanya n'umwasi ntaduterane intambwe
ku mugoroba w'uwa gatandatu umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari kumwe na buramatari w'intara ya Kirundo co kimwe n'abaserukiye umuryango uraba ivimpunzi ku isi HCR baci batangura gutunganya uko abo bantu boshika iyo baturuka ariko habandanije havugwa n'abandi baguma bashika kuruzi Akanyaru barindiriye kujabuka muri komine Ntega ku nkengera z'uruzi Akanyaru Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
aho rero hari ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatanu aho umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze yashika aho abo barundi bashikira reka twakira batumire bacu tuje mu kiganiro mushinga ntahe Pasteur Augustin Nkunda bashaka turi kumwe ku murongo kaze mu kiganiro muri sanga
ego murakoze
ego Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya Kirundo turi kumwe ku murongo kaze nawe mu kiganiro
murakoze cyane Oriane ndaramukije na Pasteur
ego
ego amahoro amahoro
nkuko muvyumvise aho hari hacindwe zibiri abo barundi bashitse ibibazo bari bahura navyo reka tubanze tubumvishe haciye imisi mikenya uko ibintu byari byifashe hama mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze adushikirize uko uno musi uko vyifashe ku butaka bw'u Burundi aho abo barundi bari
Abarundi baciye muri komine Ntega birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda baharugwa mu 1320 gushika uno musi muri abo 1116 baturuka muri komine Ntega benshi bacumbitse mu babanyi no mu miryango kubera batagira uburaro ico kibazo kirabahanze cyane cyo kimwe n'ingorane yo kuronka ico bafungura abatwa basanze ku biro bya komine Ntega aho bari barindiriye kuronswa imfungurwa bafashishijwe ubwa mbere kuva bashitse i Burundi
dushitse muhira twasanze ntanzu zihari kibazo dufite ubu ni ikibiti n'ibyo kujya nyene ko nta bintu kize turi mirino twasize hakujya mu Rwanda kandi ntitwasubirayo tutangoje ndafite mu gasinzi ubaka ntanzu irimo cyo kibazo ufite
uba he no munsi
ubundi ku mutumba wa nyene tubaye kwa mwene kwa bene wacu cyo mufasha ndumva ari byinshi ko nta suka afite se nta byo mfite nawe nasanze kandi nawe kandi bavuga ati turashonje natwe cyo mpa duti nkabara ko nakubaka n'isuka kuza ndacishura kunyama mbona ukuntu nabo baho ngo muryabo
gende n'umupfakazi mfite abana ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe nazanye kugeza ubu nta hantu na hamwe ufite mba nasanze inzu yarasenyutse nta n'ikintu na kimwe ufite nk'abantu babagira neza mwari mukwiye kudufasha ukaduha nk'agashitingi n'utwo turya
kwirukanwa igikubikubi byatumye habaho n'imiryango itandukana bigatera agahinda beneyo
ku kagari twaragiye tumaze kugenda bacha batubwira ati duce tutahiraho ntitwasubiye inyuma wa mugore mbura uko ndamuzana ko nashye ntaha kugeza none umunsi umugore nturongera kubonana n'abana abana babiri n'umugore umwe abanyana birangora cyane gose urazi ko nk'umuntu w'umugabo abakenera nk'injya agakenera amazi agakena n'utundi tuntu tuva ku mugore no kuvuga ko rero je mbayeho nabi nyene
umugore tumanya imyaka ingahe arabyaye ariko kugeza umugore namutaye yo bitewe no kuza nabi tumanya imyaka hafi itatu n'umugore w'umunyarwanda numva nyene ko mbayeho nabi kuva umwana wanjye atawe uhari n'umugore twabanye atawe uhari cyangwa nyene kare ibintu bingora cyane kubera ko hari ibikorwa by'ishimba nsaba kuri no guhaba ujya umuntu abahahira umwana kugeza nk'ubu numva ko ntahamwe mpagaze n'umutima ntabwo urema
ababakiriye bavuga ko bagerageza kusabikanya nabo ivyo bafise naho bitoroshe
usibye yuko nyina atari ntawe hari nayo undi abantu bari ko baraza bazi wabo tugize cyo torosha twabafashe
yego twari abahaye indaho baje nyine bashikira ariko gusa nyene ubutwe mu bintu nyene nawe tumeze nka nkabeje gitunu mbgawe nta bintu bihari gusa turabafasha nyene twe dufise nyene tukabata baratugira ko tukaba
naho benshi bavuga ko babayeho nabi hari abashima uko babayeho mu miryango yabagiriye ariko icyifuzo akaba ari uko bo kwigenga
ubumba kuri bene wacu bayeho neza ko bena kata kuwa nyuma ndana cake
none wewe ubona bizaguma gucyo bakugaburira
oye kada ah munzu undi hagira kaduko munzu yundi ngo habwa wihe ntabwa wihe
ntwaza Dieu Aimé umuhanuzi wa mustanteri wa commune ntegajejwe iby'ubutunzi n'iterambere avuga ko atana bamwe mubakiriwe begeranirijwe ahantu
hariho abenshi bari bafise imiryango bashiye bashikira mu miryango yabo abandi nabo batari bafise aho baba bari bafise inshuti niho bashikiye twavuga rero yuko bose bari mu gihugu ntaho bafise begeranirijwe ukuntu babayeho naho bo bari bafise ingorane yuko atacu baje bazanye mugabo mu migenzo y'ikirundi twebwe turakira abantu kandi turasabikanya n'ibyo dufise bariko barasabikanya rero nabo basanze mu mihana
umutware ati naho bamaze kuronswa ifungurwa zatanzwe n'ubushikiranganje bwo gushigikirana ukuboko kw'abandi bagira neza ni nkenegwa
iki gihe cyarekehe cyo kwimbura kandi umuntu bamwirukanye mutwiwe akahava atagahuzu atagafungurwa atakintu kimwe afise naho yoba yakiriwe mu muryango murumva yuko tubari ngorane zirezire twotera kamo rero abagira neza bandi kuko hari habaje basanga badafise aho baba tubatera kamo ko mubafasha ari gishobotse cyose kuko murumva ko atana kimwe bafise icyo boneka cyose ko bagarukirako
tuyamenyeshe ko ku bijyanye n'imiryango yatandukanye ishyirahamwe mpuzamakungu CICR rimaze kwishinga kwegeranya iyo miryango y'abarundi yatanye inyuma yo kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda mu mpera z'indwiheze muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
aho haciye indwi aho mumenyesha makuru wacu turi kumwe Jean Bosco ndarurinze yadushikiriza iyo nkuru duhere kuri Pasteur Augustin Pasteur nk'umuntu akurikiranira ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini kandi mukaba muharanira amahoro ubumwe n'iterambere muri ako karere iki kibazo c'abantu birukanwa ikivunga abantu bateshwe ingo zabo mukibona gute kuri mwebwe
uko tubona urumva ikibazo kibabaje ko turumvise mukanya bamwe na bamwe babirukanwe ngene babibona ngene babaho ni kazo kitoroshe kirababaje ahubwo mubanza mu ntanguro kubwira abo bantu ko twifatanije muri ibyo bibazo bafise agataho rero urumva nk'uko biboneka ni ibibazo biteye agahinda bibabaje cyane cyane ko abo bantu nk'uko babivuga baje birukanwe batiteguye batabateguje bakaba bibaje nyine kubikubi kandi ukumva nyine nk'uko babivuga yuko batazi inkurikizi zabyo batazi akazoza kabo gutyo rero birumvikana yuko bariho mu buryo butoroshe mu ngorane
yego Pastor uraza kutubwira mu kanya igikorwa cya reconciliation ici et là-bas uko cyofasha mu bihe nk'ibi y'abantu baciye mu bibazo nk'ibi inyigisho n'impanuro uwo baha ariko reka tuje ku mutumi umugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze mu ntara z'uburaruko Jean Bosco ubuzima bwabo banyagihugu uno munsi uri muri ako karere bwifashe bute
Egoriane nkuko mwabyumvise mu nkuru yashikirijwe haraciye indwi twabwiye ko twari abo twasanze ku biro vya commune ntega baje kurondera utwo kutora utufungurwa udufungurwa byaboneka ko atari twinshi cyane twari twatanzwe n'ubushikiranganji bw'ugushigikirana ariko rero mu nyuma twarumvise yuko ishyamwe mpuza makungu pamu naryo nyene ryo bajya arashitse yuri yatangaye izindi fungurwa ivyo ntawuzi ko abanyegihugu iyo bafite ingorane nk'izo bakende gufungura ari abafite imiryango minini usanga afite abana bashika batanu batandatu rimwe na rimwe usanga izo mfungurwa zitangwa naho babadironse ari zo gupfufaza kuko ntizeza ngo zibumbe neza umuryango ariko rero iruhande y'ivyo bifungurwa naho babironse ikibazo kihari ahanini uno munsi hadacariho ikibazo cyo kuronswa uburaro kuko nkuko mwavyumvise hari abari bamaze imyaka gira irenga cumi ndetse hari n'abatubwiye ko bari bamaze imyaka mirongo ibiri bagiye ndetse n'abatware bamwe babatwara basanga baritabye imana barashaje batakihari abo rero barafise ikibazo kuko uno munsi ntibagira aho bashikira ntibagira amazu bose basembereye mu babanyi mu miryango muri bene wabo muri bashiki babo ndetse no hari n'abaheza ugasanga barasembereye no kuba kwe cyane kubishwa kandi muziko mu migenzo y'ikirundi bisanzwe bizira benshi rero barakeneye ko bo kwigenga bakagira amazu yabo batahamwe uno munsi rero barafite icyo kibazo cyo kuronka uburaro bagasaba bati wo turonza uduhema bakaturonza n'ibiti ko intara ya Kirundo ni intara isanzwe ifite ubwene bw'ibiti ngira mu ramaze kuvyumva kenshi ko bakunda kuyivuga ko hakamwe n'uruzuba hasanzwe hari ikibazo c'ibiti barasaba ko leta yobafasha ikabaronsa cyangwa abandi bagira neza bakabaha ibyo biti bakabaha nayo mahema kugira ngo bashobore kuba barazingazinga udusago bashobora kuba barikitsemwo bamwe mbere ushitse aho muri commune ntega urashobora kubona abamaze gutangura kuzingazinga utuzu ino mu Burundi benshi bakunze kwita mitego n'izina ryavutse mu bihe by'amagume aho usanga ari utuzu dufite nk'imetero nk'imwe n'inusu ku metero nka zitatu cyangwa zine utwo tuzu rero bariko baratuzingazinga bagaheza bagashyira ko bamwe bagakoresha amababi y'ibitoke yumye ibyo benshi bita ibihunda ni byo rero twovuga no munsi bihanze abo banyagihugu
urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ugume ku murongo Jean Bosco kumbure turafise n'ibindi bibazo kuri aba banyagihugu n'abanywanyi bashobora kukubaza n'ibindi bibazo kuko uri muri ako karere Pastor Augustin nk'iki kibazo two turavuga cyo guteshwa ingo abantu bagira ibibazo bitandukanye nk'ivyo turiko turumva mu migambi mukora nk'uwo mugambi mufise wa reconciliation ici et là-bas kugiriza ingorane ntizibandanye zibonekeza zimwe mu mpanuro cyangwa inyigisho woha nk'abo bantu bateshwa ingo zabo kumbure nabo mu ntwaro nabo muha izo nyigisho ni nkizihe nyigisho cyangwa impanuro mutanga mu ishyirahamwe ryanyu mwotwishije kibazo hama turahana kanya abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyine bashaka kubaza ibibazo bashikiriza n'ivyumviro
imbere yuko ndababwiriye inyigisho dutanga tufate ku kibazo turiko turavuga inziri kurasha izutanze inziri kurasha cyo ubwa mbere kugerageza kuzimya kugira umuntu ubandanye ngo inzu yose ishe cyangwa se ubonye umuntu ariko aratwagwa mu ruzi wanza kugerageza ku buryo yuva mu ruzi ngo ntatwagwe apfe usanga abantu bariko baragwana babiri bangahe cyo kubanza gukora ni ukubatandukanya ukababa wabangurukanya hanyuma agerageza kuraba icyo bapfa n'ingene busubira bakumvikana kumbure ngaha rero uko tuyibona ibibazo nk'iki kibazo cy'abantu bari guteshwa ibyabo ni uko umuntu bishoboka ari ubutegetsi yari uhobwo uburyo kubwira kumbure hashobora kuba hari n'abandi bari inyuma nabo bimenya kuvuga ngo ibintu bishoboka bihagarare ikindi rero na cyanejeje ni uko hari abantu nk'uko yavuze nk'imiryango yashoboye kubakira niba wari navuga n'inzu y'ikirasha ubanza gukora no kuzimya
twabonetse abantu bagerageza gukora uko bashoboye kugira abakire bashoboye kubaha ibyo bafungura bashoboye kubaha uburaro hanyuma zo kurikira ibyo kurondera ingene rero nabo bashobora kuronka uburyo bubaka isabo na mu nyigisho dutanga rero ni nkacyo gikuru bwa mbere no kuraba nimba hari ibibazo mbere yo kuvuga ngo byatewe n'ibiki n'ibiki kuba uti ibintu ntibihagarike abantu bagerageze kuja mu buryo bukumvikana kugira ngo bumvikanishe nabo bune urumva n'ingeni n'abandi bari nimba bari ko baragwana n'ubuti ni reka reka nimuhagarike kurwana se umuti kandi umuti urahari mugabo abazahagarike rero ibyo kurwana nicyo kimwe rero naba turiko turavuga muri ibyo dutanga rero ahanini ni ukuvuga uti ba bantu bafite ibyo bapfa igituma nk'ibi tuvuga urugero tutanze ko mu byaro bari kwirukanwa mu Rwanda cyangwa n'abandi tumvise nk'abo bavuze mu kanya birukanwa mu byabo kubera ngo amarozi n'ibindi n'ibindi ibyantu bapfa ni byinshi twebwe iyo dukorera nk'ibi bijyana no kunywanisha abantu dufatira ku bashobora kuba ari abantu no mu ngo mu ngo abubakanye umugabo n'umugore usanga hari ibyo bapfa bagahagira intati kugeza n'ubwo ingo zisenyuka mu mashuri tubona nk'abana mu mashuri ingene ubwira gutyo ugasanga abana bari kurwana iyo bari kurwana uri umwigisha uri umubyeyi kiba no mu ngo umubyeyi mu ngo w'abana ashobora kutumvikana icukura n'ikihe kwazi ukareka turi muhagarike kurwana se uwo muti niba mufisanye ibibazo nimuhagarike bamaze guhagarika rero akaronka umwanya wa kabiri n'ubuti twumve icyo mupaniye kinone kuronka ahantu abantu bashobora kuvuga kiba ari ku mutima kiba babaje gituma ku mbure bari kurwana bari kugira izo ntate igihe rero abonye umwanya w'uko aronka havugira aronka ijambo kuko kenshi nuko umuntu atabura uko avuga n'ahavugira akavuga kimwe ku mutima kirimo babaje icyapa n'ubundi hanyuma no kumvira kuronka umwanya wo kumvira ukumva wese akavuga ikiri ku mutima wiwe nicyo umuntu atangurira ku
murakoze cyane reka duha akanya abanywanyi b'iradiyo rya Amerika nawe nyine bagire icyo bavuze kuri iki kibazo duhere ku witwa Johnson turi kumwe
yego mwiriwe neza radiyo rya Amerika
mwiriwe Johnson murakoze kwihangana ku murongo ikibazo cyangwa icyiyumviro
ngemerereye mu Bugesi mu murenge wa Mahanze murenge wa Kora ku mupaka uyu wa Kirundo maze iminsi nkurikirana iki kibazo cy'aba barundi basubijwe mu Burundi kubera ikibazo cyo kutagira ibyangombwa bo bamara kugera mu Burundi byarananganyumvise ngo ni ikibazo ngo babajyanye mu biro beri ngo baranga ariko mbibona kandi ntabwo ari kubiri kuko n'ubu aha mu rugo iwacu hari umurundi uhaba ujya kuhamara hafi imyaka nk'itatu ukora imirimo isanzwe agenda ashaka ubuzima ntiyigeze asubizwayo kuko afite ibyangombwa hari n'abandi bafite ibyangombwa n'ubu niyo umunyamakuru wanyu yazaha muri Bugesera yababona hayirukanywe abadafite ibyangombwa baba nirwo bazerera hongera babandi ejo yambuka yanyuze mu ishyamba ku ruhande kuko hano kuri poste hari ahantu ku ruhande binyurira bisanzwe abantu banyuramo ugasanga arambutse aje gupagasa ejo asubizeyo njye byaranangaje cyane hari uwo utuye muri karitsiye bamufatiye mu kabari yasinze arimo arwana nta n'ibyangombwa afite ngiye kumva numva mu minsi ishize kuri radiyo kuri iyi Ijwi rya Amerika aranivuga avuga aho yaturutse avuga yuko bamujyanye mu biro beri arabyanga bahitamo kugira iki kumuriza
alo Johnson turi kumwe Kumbre Johnson telefone karacitse ekaragerageza gusigura yuko hari haba mu Rwanda bafise impapuro kandi bakibayo nta bibazo bafise. Iki kibazo turakigaruka ko pastor mugerageze kutwishura ku bibazo bijanye na politike rimwe na rimwe usanga bishobora kuba bivanze. Yasiguye ko bamwe bataha bavuga yuko bashatse gushigwa mu migwi yabitwaje ibigwanisho baranka hama bararungikwa mu Burundi. Turabigaruka ko reka twakire n'uwitwa Didier. Turi kumwe?
Ego turi kumwe.
Ego nduga ku ijambo.
Ego ndi Didier, ndi mu bukeye mu ntara ya Murambya. Ego kwico kibazo umuntu ariko arabiraba ni kibazo cha politiki. Kuko gende ukakera naho ribujumbura abanyarwanda bariko barirukanwa wamengo ni ibintu bisanzwe byagerero kwa babi wacu bari mu Rwanda bariko birukanwa baza ni ibintu bitoroshe kubakira rero mu miryango no guca turonka uburyo babaha tubona uburyo bwava hanze bw'imfashanyo atabo hari ni kibazo kirekire rero bikwiye ko arabategetsi boganira kuko ndibuka kera bavuga ko Rwanda n'u Burundi byari bimwe. Rero iyi ahimfizi zibiri zigwaniye ibyatsi n'ibyo bihasigara. Abanyagihugu bato bato ni bagume bangazwa bamwe bahunga abandi bahunga rero abazi wacu bariko baraza ni byiza kuza mu gihugu ariko n'ikibazo aho bashikiye kuko bataza bazanye ikintu na kimwe kandi aho bashikira ugasanga nta n'ikintu gihari. Nibyo ngorane dukunda guhura nazo ugasanga abo bantu n'imiburi iburi kugira babeho barasaba gasabune barasaba utwo bafungura natwe ugasanga ntitwifashe kenshi twama tubaye ku tuntu twifashanyo. Nta kindi kintu kitubeshejeho mu Burundi. Ahubwo ikintu nariko ndibaza kimwe yaba byakunda ko mutumira nk'umukuru wa w'intwara yo hagati mu gihugu nk'umunsi umwe n'intwara yo hagati mu gihugu wo mu Rwanda bakaduha umuco mwiza kuko ntabantu birukanwa mwo bamukoze. Ndumva ko abo batumire bacu sinumva ko bari mu bintu bya diplomasi bari mu bintu byo kunwanisha Abarundi.
Murakoze cyane gose Didier, urakoze cyane gose. Reka duhere kuri Jean Bosco ndarurinze iki kibazo. Nkuko pastor yari yabisiguye, Jean Bosco yavuze ati amatati atandukanye araba mu ngo akaba mu banyagihugu akaba mu bice bitandukanye. Kumbure abanyagihugu bashobora kuba batari muri politike bakagwa mu mporero bakaba politike atari cyo ibabwiye. Harabo uzi canke mubona aho mu buraruko boba baragerageje kuronka impapuro zabo ngo bisubirire mu Rwanda mu buzima bari basanzwe barimo?
Oya ne ikibazo cyo kuronka impapuro ziguha uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cy'u Rwanda uri umunyagihugu muto muto wo mu ntara ya Kirundo uba kunega kure cyane y'intara ya Kirundo kure cyane y'igisagara cya Bujumbura si bintu byoroshye kuko gushika uno munsi mu Burundi uno munsi aha ku mupaka kera abanyagihugu baba mu ntara za Kirundo bahabwa bari bafite uburenganzira bwo kwinjira aha mu turere twegeranye n'intara nk'abanyentega barashobora kwinjira byoroshye kuri karangamuntu bakaja hafi mu karere mu ntara z'amajyepfo abo ngaha mu Kirundo nabo bakashobora kuja batangorane n'imwe mu karere ka Bugesera. Ariko no munsi kuvaho Burundi bwinjire mu bidasanzwe vya politique kwinjira kuri karangamuntu mu gihugu cy'u Rwanda byarahagaritswe. No munsi bisabaga ko umunyagihugu wese aba afise urupapuro laissez passer cyanke urupapuro bita CPGR cyanke rya passport rya urupapuro rw'inzira ruguha uburenganzira bwo kujya ahariho hose. No munsi rero izo mpapuro kugira ngo uzironke ino mu Burundi umunyagihugu arinda kujya mu gisagara cya Bujumbura muri pase urabona itike kuva mu Kirundo ni itike rinini kugenda no kugaruka hari igihe ugenda ugasanga ntushoka ubironka urarindira iminsi ibiri iminsi itatu umunyagihugu we muto muto ubuzima bwana dusaba bwarananiye ngaha akajya kurondera mu Rwanda uno munsi akaba yirukanwe atacyafise n'ibintu benshi twaravuganye n'abatubeye yuko ari ibintu bidashoboka yuko bahisemo kuheba kuheba ivyabo nyene ko kugira abagume ngaha ni ibintu bitoroshe gose.
Urakoze cyane gose Jean Bosco, ndarinze kuri ayo makuru uduhaye no kugira ngo twumve neza ico kibazo. Pastor, turumvise yuko bigoye ko abanyagihugu bashobora kwa nubwo bashobora kuba batari muri vya politike bashobora kugira ibibazo byo gusubira mu ngo zabo. Hari Didier na Johnson we yavuga ko atari ikibazo cha politike ngo ariko yuko nkujya muntu yafashwe agasubizwa inyuma akavuga yuko atashoboye atavugishije ukuri ku mpamvu bamwirukanye. Ariko iki kibazo mubona ari ikibazo cha politike canke ni kibazo kwacu ko nkubunye nk'ibyo umushinga ntaye Jean Bosco ndarinza dushikirije nuko mbere karanga muntu yarakigwa ariko kuva ibibazo byo mu Burundi bitanguriye ntibakiyakira bakuvuga ko bitaborohera abanyagihugu kuronka izo mpapuro kugira ngo baronke uruja n'uruza byoroshe nkuko bari bafise ubwa mbere. Iki kibazo mukibona gute?
Ikibazo ni cyoroshe nkuko bamwe babivuze kandi nanone numvije uko umushikiranganji w'intwari wagati mu gihugu yakwabarandagiye yabivuze yavuga ati uno munsi ati hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntabanye neza, yakoresha umujambo ati n'umwanya mubi. Birumvikane ko ikibazo hari uruhande rumwe no kuvuga ko ari politiki, ngarumva iyo politiki itagenda hagati y'ihugu kenshi abanyagihugu barahagwa. Icyo gihe nk'uko tubyumvise nk'abo banyagihugu bari kwirukanwa bishobora kuba nanone bijyana n'izo politiki ziri hagati mu bihugu, bishobora kandi nanone kuba ari bijyanye n'amategeko kuko buri gihugu kiba gifise amategeko yacu araba ingene abantu baba mu gihugu abantu ingene hari uruja n'uruza. Nibuka yuko mu minsi yahera nk'uko bamwe babivuze muri ikadere ya Communauté East Africa hari uburyo bwo kuvuga bati abantu bahagati mu bihugu bigize iyo communauté bashoboye kugenda nta kibazo n'izo mpapuro, nk'uko umwe yavuga ati nk'abari ku mbibe hagati y'u Rwanda n'u Burundi barashobora basanzwe bashaka kugenda yifite akarangamuntu kiwe atakindi babaza. Urumva yuko n'ibintu bijyana n'ibintu byinshi bifatafatanye ashobora kuba ari icyo kibazo cy'ubutegetsi nk'u Rwanda ruvugura bati tuba dushaka ko abamu mu gihugu tumenya yuko abari bo bafite impapuro zihe. Ibyo ntibintu bishobora kumvikana honyine n'ahandi nungaha mu Burayi urasanga bavuga bati naho mu Buholandi mu minsi yahera bavuga bati abarundi twari dufise mu gihugu ko atari impunzi bashobora gusubira iwabo. Ibyo birashika ariko ikibazo ni uko biboneka iyo habanze ibijyana n'ubutegetsi ibijyana na politiki ibijyana n'imibanire hagati y'ibihugu iyo harimo byose sinumva ngo buri icyo ufata n'icyo ureka mugabo nuko abantu nicyo kibazo turiho turavuga ariko mvuga mu kanya nuko hari inzira iri kurasha hari abantu bari mu bibazo turi kumva bitoroshe bishoboka byokorwa byose nuko haboneka umuti kw'abo bantu kuko nicyo gikuru niyumvisha. Ibindi nanone abanyapolitiki nanone birumvikana yo hari politiki nziza hagati y'ibihugu cyane cyane ibihugu nk'u Rwanda n'u Burundi ibihugu kejo bavuga ngo ni ibihugu bimeze nk'amahaza. Iyo haje mwaka kantu ku mwuka mubi bigizeho ngaruka rero nazo nubwo atari ngaruka kumva atari icyo gituma nyamukuru ariko byose bishobora bifatafatana. Ikintu gikuru niyumvisha ni uko abantu ko tuba turaba cyane cyane abantu imbere yo kujya mu by'ubutegetsi bya politiki ni ukuraba icyo kugerera akamaro abanyagihugu icyo tuba abanyagihugu baba ari abari mu gihugu hagati cyangwa hagati y'ibihugu byotuma baba mu mahoro.
Ego Pastor, mwavuze mu nzandiko zanyu kandi muravuga yuko atakunywana nta mutekano agateka ka muntu canke iterambere ntirishoboka, mwosigura neza mukaduha n'akarorero kunzitizi zihaba iyo habaye ukutumvikana.
Nuko nayivuze mukanya kutumvikana haba mu rugo mu bubakanye
cyane cyane ku bijanye n'ibihugu
hagati y'ibihugu nico kimwe. Iyo umugabo n'umugore batumvikana biba kwa byose umwe akwegajaniwe undakwegajaniwe icyo gihe ntashyira hamwe ngo bakoreye ibyuba ku rugo ruje imbere. Iyo hatari kumvikana ugasanga mu rugo buri munsi n'induru niyo hari bari mu bintu ibintu bishobora kuba ari na byinshi mu rugo ariko bakabibamo mu nduru usanga nta mahoro bafise usanga bataguwe neza.
Ariko nko ku rwego rw'akarere nk'umuyobozi w'ibihugu bya Afurika
nico kimwe kurumva niba hagati y'ibihugu akarere nigarizo n'ibihugu niba hagati y'ibihugu hari intambamye ibintu bituma batumvikana byaba impamvu za politiki za impamvu hagati y'abantu biga kenshi na kenshi hari biva no ku bantu nka babiri nk'aba perezida babiri batumvikana kandi abo bajejwe ibihugu bayobora bica bigaruka bikagira n'ingaruka ku gihugu cyose ari nacyo gituma icyo gihe tuba tuti bishoboka nziko bitoroshe wowe uti yari bishoboka bahabwa uburyo bwo kubumvikana bakavuga ati ibyo dupfa n'ibiki kuko nta terambere mfata nk'u Rwanda n'u Burundi kenshi na kenshi iyo nje i Burundi mu minsi yahera nabona ingene hari uruja n'uruza ari abantu ari ibidandazwa ari iki iterambere nabo none nimba hagati y'abarundi babatije mu Rwanda cyangwa abanyarwanda baze mu Burundi akagenda yikandagira avuga ati ntangura gukora akantu mu kanya numvise abavuga mbere bari abantu birukanywe hari uvuga ati gera natanga utuntu kudandaza development ni iki ni ibyo bintu byose umuntu ashaka gukora bituma hari ikintu ibintu byongera ari mu butunzi ari mu biki abwira nta mahoro ahari nashaka kuvuga ngo ndatangura poroje n'iyi n'iyi avuga ati kumva sinzi ko ejo nzoba ko bizogenda
ego pastor reka duhe n'abandi banywanyi akanya bashikiriza ibibazo reka duhe umwanya Clement turi kumwe ego mwiriwe
nabo mu Rwanda n'abandi bantu bari kumwe
barakumva
bwa mbere gero ku kibazo gifatiye kuri ibyo mpapuro bikoreshe pasi umuntu muto ntugera kugira inka nziza kandi bigatako ukagira inka bitebe hari n'ibyiza wihuta kujya ahantu kuranguranya murimo ibyabo bagomba kujya kuranga hakikara ibitanka kubera abagize za mpapuro hanyuma kera twarakoresha bya faranga mu bintu kujya mu Rwanda ariko ubu yafataga foto kamwe ka faranga mu agashyira ku mupapa ugasigarana bajya bo ku mupapa amakagenda kugarangura imirimo ikeneye kugaruka akazitana ka gafoto kawe ati kiri no mu Burundi ariko ubu kubera injyana zateye naho byananye agapapuro iyo gafoto kajyanye ntibakwemerera ijyane karanga muntu nayo nyine ntibayakire hamwe injyana no mu rugo rwanjye mu muryango abantu bagatata icyo usanga byose bibaye bigirira ingaruka mbi uwo muryango ubu Burundi n'u Rwanda byagize ingaruka kubera amataka ari hagati ya bona y'u Burundi n'u Rwanda icyo gituma rero mugerageza mukabitunganya kuba kugira ngo tujye turanuka nk'uko twebwe mu Rwanda nk'ubu mpapuro bisaba n'amafaranga menshi bitwara uburyo agasanga niyo bagomba kujya birasibye niyo nibwitse amaso nk'iyo mu Rwanda bari bangiye ko abyo yagira abakarasi ariko byaciye ari ibyiciro bimwe ibindi amakoko kubera kubura uburyo
n'ikibazo gikomeye nk'uko mugenzi wacu Jean Bosco Ndaruzi yabidusiguriye nk'uko bivuze karangamuntu yahora ishobora gukora ariko ubu muri iki gihe karangamuntu ntikwiye reka twakire n'uwitwa Mugisha Mustafa turi kumwe mugisha kibazo cyangwa icyumviro
cyumviro je navuga kuri ibyo ariko baravuga ku bijyanye no kwirukana abo bantu b'abarundi bari mu Rwanda ibyo bintu bifatira ku mvo za politiki bitatu zatera ko byose n'ibyo byonyura ingorana abarundi bari bafite ukabo bantu birukanywe bakirukanwa atazi abo bafite abatwanzi dusanzwe dufite n'abantu baba bahungiye hagati mu gihugu nabona atako bifashije nta muntu n'umwe yoza abagarukira ko ngo aze kubafasha kubera baje bava hanze twite dusaba gusa nuko mbona imigenderanire hagati y'amakungu hagati u Burundi n'u Rwanda bo biraba babijejwe kuko na kare bari basanzwe ari ababanyi kuvuga ku mubanyi bokoroheretanya kwinjira kuko tuzi ko ngaha ni mu Burundi hari abanyarwanda benshi baba bahari nta byangombwa atola bateye ingorane nabo barundi bagasaba bashyiramo ingufu nabo bakirukana abanyarwanda.
Urakoze cyane rwose Mugisha Mustafa. Pasteur ivyumvire n'ibibazo vya Clement na Mugisha Mustafa mwigira ico mushikirije kuri ivyo.
Oya nkwavuga ati ko abanyarwanda bari kwirukana abarundi reka natwe abarundi ni bakubutegetse ni bukuru ko bushoboye kwirukana abanyarwanda. Nibwo kuvuga ngo mwasubize mu nkoko ugugwaro kwihorahorana ibyo navyo si byo byubaka ahubwo niyumvisha yuko ico Burundi bwokora kandi nico cyiza niyumvisha nuko uberekana yuko kwa kubana ku Burundi n'u Rwanda hagati y'abantu n'abanyarwanda ko abanyagihugu bwabo si niyumvisha ko ari byo bapfa ahubwo ubutegetsi bw'u Burundi bakerekana yuko abanyarwanda bakiriye tuvuga ko u Burundi busanzwe ari gushakira abantu kandi n'u Rwanda nimusha ko aricyo kimwe nuko hajemo ibyo bibazo bumva ahubwo bakarondera uburyo abanyarwanda bari mu Burundi basanzwe bari mu Burundi abana n'abarundi neza abarundi bakabana yababereka yuko babakiriye kandi nta bibazo bihari ahubwo ko turi muri ya kominote y'ubuseruko bwa Afurika ni kominote ngiye nk'ano mu Burayi ahundi amakominote yandi yariyo muri Afurika y'uburengerazuba ya ruguru yo hagati bavuga ko iriya kominote yacu ya East Africa ya kwari nk'urugero yari ntangarugero kuri benshi nuko hari ubwo buryo yuko abantu bashaka kugenda bavuze ko bageze n'ahantu bashaka kuba bakora karangamuntu imwe kuri bose mu bihugu bitanu kumwe na bitandatu najemo na Sudan ibyo kwari urugero rwiza cyane mu kubana mu mahoro no mu iterambere ibiro biriko biravuka ahubwo urumva ko bishobora dusubira inyuma ari nacyo gituma ngiye mvuga ne ari bishoboka ibindi bihugu abakuru b'ibihugu za Tanzania, Kenya, Uganda dusanzwe turi kumwe bora uburyo bavuga bati u Rwanda n'u Burundi abavandimwe hari ibibazo bituma ibintu biri kugenda bisa n'ibisubira inyuma mwishare hamwe cyo navuze kuronka ahantu abantu bicara bakaganira bakabibazo bafise ibyo ari byo n'ikibitera hanyuma bakarondera wese akavuga ibyo yumva umwe akabandi bakumvira wese biri ku mutima wiwe ibaza aho biri kandi bitabazo rero nta bibazo bitaronke ngo umute icyo gihe bagasubira bakanywanisha uburundi n'u Rwanda cyane cyane ndakunda kuvuga abategetsi bacu abayobozi bacu izo ndongozi zacu ko nizo zifise zafise uruhare runini mu kuzana amahoro mu gihugu twebwe nkatwe turi mu tuvuga na no kuvuga ama association twe dufise uruhare rwo ruturaba ariko ahanini nk'ibyumva n'ibibazo biraba igihugu cyose ibyo rero ni ubutegetsi nizane leta n'abakuru b'ibihugu kandi abo b'ibihugu nabo ni ka handi ko dufise icyo no kwitana bako ari nk'umuryango uduhuje East Africa Community abakuru bandi bari mu byo bihugu bakagezageza kunywanisha kuraba ingene ibyo bibazo biri hagati y'ibihugu byacu u Rwanda n'u Burundi byokemurwa.
Urakoze cyane. mbere ko tu mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ava ku murongo kwa kanyaka mubanye gake Jean Bosco wowe uri ngaho ku butaka muri ako karere hari ibibazo biratangura kwibonekeza haba mu magara y'abantu canke mu butunzi bwa ako karere ibintu vyifashe gute
ego oriane ubuvye biramaze kugaragara na cyane cyane ku banyagihugu baba ku mipaka n'abanyagihugu basanga kenshi misi y'amasoko bajya mu Rwanda bakarema isoko bagashora inkoko bagashora n'ibindi bintu baba baranguye mu Burundi gutyo nyine n'abanyarwanda bakagira gutyo ku misi y'amasoko ukabasanga mu Burundi baje kurema amasoko yo mu Burundi eka si mutunzi gusa guhanahana abageni usanga hariho abafise abana babo bagiye kubaka mu Rwanda hari abanyarwanda baje kubaka mu Burundi no munsi rero ivyo biratera ingorane zitari zike mu yango byukuri abanyagihugu tumaze kuganira babegereye ku mipaka barafise inyota yuko ikibazo coba kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ari mu vya politike byo coterwa umuti kugira ngo bashobore kutezurirwa.
Urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze aho mu ntara ya Kirundo ubandanye ukurikirana ibibazo by'aba banyagihugu bari muri ako karere. Urakoze cyane gose.
Namu murakoze cyane.
Ego reka twakire n'uwitwa Alain Pasteur, twakire uwitwa Alain kibazo n'iciyumviro ciwe. Alain turi kumwe? Allo Alain?
Allo mwiriwe.
Mwiriwe neza?
Soriza n'uwo mutumire Pasteur.
Ego arakumva.
Muri tanzwe twese turabarundi kandi turi mu Rwanda. Ibyo Doskonda rurinze je ariko aravuga iyo nkuru yareka iyo papier yakoze iyo areka iricyo yagira ubusa akayikora ko niwe ari hano nta murundi afite ikibazo mu Rwanda abo bantu bavuga ngo birukanye nimba ari
Jean Bosco ndarurinze yavuze ku kibazo c'abarundi bari mu Rwanda yavuze bari mu Burundi yavuze cane cano ibyibonekeza ku butaka bw'u Burundi
kuba duhaye ubuhungiro tw'ibihumbi 60 abo igihumbi bonyene nibo hasa habaporemise
duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumve
nawe urazi kuri uri muri Amerika Oriane usinzi ko uri umunyamerika ariko nta muntu aba mu gihugu atagira ibyangombwa ufite ibyangombwa byo kuhaba cyangwa se ukaba uri mu nzu
birumvikana
birumvikana abo bantu bagiye babwiye ati genda mushake amarese pase mushake ibyangombwa muze mutune twese ntidutuye twese ntituhabaye kandi mu Bugesera ariko nta kibazo na kimwe afite mu Bugesera ndahari nk'impunzi turumva babwiye ati nimujye mu nkambi mwitwa impunzi cyangwa mugende iwanyu babahe ibyangombwa ntibavuge rero ngo ni umubano mubi bashaka ntibaduteranye no Rwanda ngo natwe babe banatwima n'ubuhungiro baduhaye nta kibazo kiri hagati y'abarundi bari hano mu Rwanda n'abanyarwanda nta na kimwe gihaye udafite ibyangombwa nawe mutanzania nawe umuzungu nawe umushinwa baramwohereza akagenda kuzana ibyangombwa ariko uwifise akahaba.
Urakoze cyane Alain kucyumvira cyawe. Reka twakire n'uwitwa Amede. Amede turi kumwe? Amede rabuze ku murongo. Reka twakire uwitwa Gilbert. Gilbert uratwumva?
Eh ni sawa.
Gilbert? Kibazo cyane cyumviro?
Allo?
Oui Gilbert, turi kumwe?
Ndabumva cyane ndabumva.
Kibazo cyane cyumviro?
Murakoze cyane cyumviro afise. Kwa abantu birukanwa bava mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nashaka guterana n'uvuga yuko mbona niko nyine bavuga ati kira gihugu kirafise amategeko yacyo. Kuri abantu birukanwa bakavuga ati ngo nta byangombwa bafise mbwa baba baza kuraba mbere umuntu twirukanye ashikira hehe mbere ayo bafise imiryango ashikira ko mbere ayo batwaye iki kuko iyo abantu birukanye kitumbu kurazi y'umuntu cyane cyane iyo umuti yatiteguye ukamukura mufyiwe aratumutwe akiyumvira hashikira rero nahanura kira gihugu cyose iyo hari abantu bibaza ko babahaba badakwite amategeko icya mbere cy'uko iyo adakwite amategeko mu kabara umuntu abafise uburenganzira bwo kwishyira kizane ibyiza bamanza kubateguza bakababwira ati abantu badafite ibyangombwa n'imitegure murabe mwitunganye cyane murakumwe ku ibyangombwa ahandi iyo babirukanye gicumbu karabona kwira abantu baratumutwe
ariko usanga n'umuntu yagiye nka kera akabona n'umuryango washikiramo ugasanga bimeze nabi nyene.
Ego Gilbert urakoze cyane rwose ku cyumviro cawe. Reka twakire na Alfred. Alfred turi kumwe?
Turi kumwe cyane.
Mhm. Cikiriza ikibazo cyangwa icyumviro?
Ndabanza mvuge wenda ku kijyanye n'ibijyanye n'imiturire hagati y'iruza y'abanyamahanga batura mu gihugu runaka, ubundi ni politiki y'igihugu wenda kureba ibyangombwa biba birango uwo munyamahanga cyangwa se wenda kubanza kujya kubisaba muri immigration. Ariko wenda ntekereza ko kuba barirukanwe bagasubiza iwabo ndumva nta kosa ryaba ririmo, ahubwo wenda ikosa twareba uburyo bagiyemo cyangwa se ibintu byabo bari baraguze nk'uko nabonye mwe mwabishyizeho ku insanganyamatsiko. Tukareba wenda uburyo babikozemo niba nta burenganzira bwabo wenda bushaka kuba bwarahohotewe. Ariko ngiye ku bwanjye cyangwa nuko nkurikiza amategeko y'ibihugu runaka kureba wenda ku mpamvu z'umutekano wabo cyangwa ku kibazo politike, kwirukana abantu badafite ibyangombwa ntekereza ko nta kibazo kirimo, ahubwo wenda izo munzi niba wenda harimo ikibazo nk'ibintu byabo bishobora kuba byarasigaye mu gihugu cyangwa se wenda uburenganzira bwabo butarubahirijwe, hari inkiko bashobora kwegera cyangwa se wenda hakareba uburyo bwa diplomasi hagati y'ibihugu bakareba uburyo bakemura ibyo bibazo. Ariko ntekereza ko hagati aho ngaho rwose nta kibazo yatera ku mpande zombi, babikemura mu mahoro. Murakoze.
Urakoze cyane rwose. Ego turakumva.
Ndumva ariyo nabivugaho.
Urakoze cyane Alfred. Pasteur Augustin nkunda bashaka mwogiza icyo mushikirize kuri ibyo byumviro by'abanywanyi bacu.
Bagushikiriza ibyumviro numva byiza. Mwavuga ati ibibazo bibaye bihari, ibibazo birasanzwe birashika, kutumvikana ari hagati y'abantu ari hagati y'ibihugu birashika. Igikuru ni uko baronera umuti mu mahoro. Nuko nk'abo banyagihugu nicyo hanini dufatiye ko urumva ingene bagiye bakagenda batayi babakuye mu byabo, bamwe bakavuga ko basize abagore abana batazi n'ingene bazosubira kusubirana. Niho mvuga n'icyo gihe n'ibibazo bibarengeye nk'abanyagihugu birabarengeye. Niho icyo gihe abakuru b'ibihugu bashobora kugiramo uruhare rwo kurondera uburyo hakumvikana. Bavuga bati abantu kumbure ntibashobora kuronka ibyo babasaba byangombwa bitwashobora gusubira mu byabo, ibyo bari byiza. Bitabaye byose bavuga ati nubwo ariko batwirukanye reka tusubire mu gihugu cyacu. Ariko ibintu kumva ko hari abari bafite amazu, abari bafite abasingo bubatse, bafite abana abagore, hari uburyo bw'uko bashobora gusubirana mu buryo bwiza. Nicyo gikuru uno munsi kuko aho bigeze urumva nk'abanyagihugu yabaye iby'ubutegetsi hejuru bafashe ibyemezo, si umunyagihugu azoronka umuti wabyo. Ibyumba bisaba yuko abakuru b'ibihugu abategetsi b'ibihugu, umutegetsi umwe yavuze ati nabo bashinzwe ubutegetsi hagati mu bihugu ari ba minisitiri cyangwa izindi nzego kumbure no hejuru bashinzwe imigenderanire y'ibihugu bakaraba ingene ibyo bibazo babironeho umuti.
Urakoze cyane rwose Pasteur Augustin nkunda bashaka kuri izo mpanuro n'inyigisho mutanze ku bijanye no kunywanisha abanyagihugu n'abantu kugira ngo ingorane nk'izi twumvise uno munsi ntizibandanye ziba. Abamwe bashikirije yuko ego igihugu kirafise uburenganzira bwacu bwo kwirukana abadafise impapuro ku butaka bwabo, ariko mwana tubye yuko zimwe mu bimwe mu bibazo biba biri ibibazo bya politiki ugasanga abanyagihugu barabiguyemo. Ni bibazo bitandukanye ariko vyose usanga abanyagihugu babigwamwo. Mwakoze cyane gose akajambo kanyuma amasegonda make. Mwakoze.
Nimwe mukoze. Murakoze akajambo kanyuma. Yewe nuko uvuga tuti nkamwe bwe ko nabone nufite uruhara rutayitoyi abamenyesha makuru mu kubandanya mubwira mubwiriza kandi mwumvisha abantu yuko
gikuru no kubana neza no kubana mu mahoro.
Murakoze cyane. Ego, murakoze cyane gose pastor. Ngari muri kumwe nawe yanditangisha kandi ashimiye Fatuma Karalali Masia dufashije umunsi mwiza murakoze.